Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije ikaze mwese kuri radio yanyu.
Twamagana abagizi bana bahemukira igihugu cy'u Rwanda nako twamagana umuntu wese wasenya inunzu.
Ubu ni umwe mu baturage basenyewe n'ubuyobozi mu Rwanda mu bubatse mu buryo bunyuranije n'amategeko. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo ikibazo cy'umutekano mu ntara ya Murambya mu Burundi turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Alphonse Ndayikengurukiye agiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse, waramutse neza.
Mwaramutse neza Eugenie, mwaramutse mwese muteze amatwi n'amakuru. Reka tuyahere muri Amerika. Hillary Clinton ntashigikiye amasezerano y'ubudandaji Perezida Obama yumvikanye n'ibihugu 11 bikikije ibahari Pacific. Amasezerano avuga ko yatanguye kwanka igihe yari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire. Ati ayo masezerano nta kinini azafasha abakozi b'Abanyamerika ufatiye ku ngaruka z'ingene amafaranga avunjwa ku isi. Ati kandi afasha amakompanyi manini manini akora imiti abanje gucinyiza abarwayi. Ayo masezerano rero ategereza kwemezwa n'inzego zitora amategeko zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo n'amashinga amateka n'ahenguza amateka, kugira ngo abe amategeko kandi ngo ntibizokoroha. Abara ibintu n'ibindi bavuga ko Hillary Clinton mu kuvuga ibyo ari ukuresha abo mugambwe w'abademokrate, mu gihe ariko aranigarira ikibanza cy'uko uwo mugambwe wo mugena kugira ngo azokwitoze mu kibanza cyo gutwara Amerika mu mwaka w'2016. Uwundi yanebaguye ayo masezerano Bernie Sanders, umukenguzi amateka w'umudemokrate, nawe nyene ariko aritoza, ariko Joe Biden icegera cya perezida wewe yarashigikiye. Mu bisanzwe umugambi w'abademokrate kenshi ushigikirwa n'amashyirahamwe y'abakozi, nayo abarepublikan bagakundwa n'abakorera amahinguriro, abo nabo barashigikiye. Abihweza ibintu bavuga ko ayo masezerano azofasha cyane Amerika gusumvya ibindi bihugu, kuko Amerika isanzwe ifise ibindi bihugu yagiriranye amasezerano nk'ayo. Abandi nabo bati ibyo bizofasha, ariko ingaruka zizoboneka haheze igihe. Ministre wa mbere w'Ubudage Angela Merkel na Perezida w'Ubufaransa François Hollande mu nama barimo ku munsi wa gatatu i Strasbourg bahamagariye ibihugu bya Buraya gusenyera ku mugozi umwe bakagerageza gutahura kumwe ikibazo cy'impunzi ziriko zirahungira mu bihugu 28 bigize iryo shirahamwe. Bavuga bati dutegereza kumvikana kuri politiki imwe twohuriza ko yokingira imbibi z'ibihugu byacu, tukakira impunzi zikwije ibyangombwa byo kwakwigwa abandi bagasubira iyo baje bava. Muri kino gihe ibyo bihugu bya Buraya byatanguye ibindi bikorwa mu ibahari Mediterane hasanzwe hacizo mpunzi. Ibyo bikorwa byoba ibyo guhagarika ubwato bwinjiye muri iyo bahari budafise uruhusha canke byikezwe ko butwaye impunzi bugasakwa n'ibikoresho buriko barakoresha bigafatwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyororo benshi bapfungiwe ibijanye no kunywa ibiyero mutwe bararindiye kurekugwa imbere yuko baheza igihano mu mpera z'ukwezi. Aho ni nyuma yaho hasohokeye itegeko mu 2014 ritunganya gushasha ibihano bihabwa abapfungiwe ibyo vyaha. Ikindi nuko bashaka kugabanya abanyororo bamaze kuba benshi mu magereza ya Amerika n'ukorosha ibihano bihanitse bihabwa abagirizwa ibyo vyaha. Iryo tegeko ryari gukora kubakoze ibyaha muri kazi kubazokora ibyaha muri kazoza, ariko baciye baryagura rirashobora gukora no kuri bamaze gucibwa imanza. Umugwa mbere wabo banyororo bashika 600,000 wategereza gusohoka imbere y'itariki imwe y'ukwezi kw'11. Abanyororo bashika 45,000 rero nibo iryo tegeko rishobora kuzofasha mu myaka iza. Perezida Barack Obama ku munsi wa gatatu yarasabye imbabazi ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières, imyaho indege z'ingwano za Amerika mu mpera y'indwi iheze zirasiye ibitaro bikoramwo abo baganga mu gisagara ca Kunduz aho ni muri Afghanistan hagapfa abantu 222. Josh Ernest ni umuvugizi wo mu biro kwa Perezida Obama yavuze ko Perezida wa Amerika yahamagaye Joan Lee Perezida w'iryo shirahamwe kugira ngo asabe imbabazi yongere ahoze n'imiryango yabuze ati harabaye ikosa ati kandi riri muri make dukora ati kandi nzogerageza kubikwirakiranya kubikwirikirana menye neza uko vyagenze imbere yuko Perezida Obama asaba imbabazi ariko Joan Lee yari yavuze yuko atokwihanganira ko abantu bicwa gutyo hanyuma kwitwa ikosa ryavuye mu kwihenda ati hategeza kuba amatohoza kandi ataho yegamiye adakozwe na leta y'Ubumwe bw'Abarabu za Amerika kandi adakozwe na Afghanistan we mbere avuga ko ivyo ico cyategezwe gufatwa nk'icaha cyo mu ngwano umuvugizi wa president Barack Obama yaciye avuga ko gushika ubu atanu umwe arashobora kwerekana yuko iryo kosa atari risanzwe naho ribabaje ubundi president Obama yahamagaye ni president wa Afghanistan Ashraf Ghani kubitero byo ku munsi wa gatandatu vyahitanye abantu ataco bazira umurwi huti urwanya leta ya Yemen n'umugambwe wahoze ari president w'ico gihugu ari Abdullah Saleh bemeye kuja mu biganiro byateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byo guhagarika ingwano imaze guhitana abantu benshi muri ico gihugu mwiketezo mpande zose zandikiye Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU baremeye ko biteguye kwitaba ibyo biganiro bagakurikiza n'ingingo ndwi ziri muri ayo masezerano nkuko byemewe mu nama yabereye muri Oman mu kwezi guheze Perezida wa Yemen Abdu Rabu Mansur wavuga ati abahuti nabo bariko barafashanya niba banze basubize intara bafashe kuva mwaka uheze hanyuma rero twemere tuze mu biganiro Ministri wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu nawe yasabye abanyayisraeli kumira amagabo imishamirano kuko imishamirano ishobora gukomera inyuma yaho abanyapalestina bakoreye ibitero byinshi harimo gucumita abanyayisraeli ku munsi wa gatatu ati abanyagihugu batare basoda ubu nibo bariko barategwa cyane kandi nabo nyine bategerezwa kumera amagabo bakicungera ati twaciye muri byinshi bisumba ibi kandi n'ubu tuzobivamwo ati tukoze dufatanye mu nda tukabikora n'umwitwarariko kandi n'ubumwe nta nkeka tuzobivamwo ayatora Ali Khamenei ari kwisonga mu burongozi bwa Iran yaranse ibiganiro byo muhuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuvuga ko ibyo biganiro ari ibyo bangamira inyungu za Iran ibyo yabibwira abitwa abacungerezi ba revolution ya Iran ababwira ko kuganira n'ubutegetsi bwa Amerika ni nko kugururira imiryango kigaca kivogera igihugu cha Iran naho yemeye kugira ibiganiro ku mugambi wo gukora ibigwanisho ry'onyanganda byamaze amezi 18 ayatero Khamenei ntiyigeze yemanga icese kwa ayo masezerano yayemeye ayo masezerano Iran yagirana ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo bitanu rutura byo kwisi yategekanya ko ibyo biganiro byategekanya ko Iran yo kugurura imiryango abagenduzi bakashobora kugendera ahikekwa ko Iran ikorera ibyo bigwanisho maze bagashobora kuvuga yuko iri kwirabikora nuko itariko irabikora
arakoze mugenzi wacu Alphonse ndakengurukiye kuri aya makuru Chuti zacu muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com Genoneho mu karere k'ibiyaga bigari inyuma y'iminsi ibiri kigerageza bikanga igipolisi cy'u Burundi ejo kwa gatatu kinjije ku ngufu muri gereza abanyururu 28 bashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi binjijwe rero mu twumba twabo twabonyene kure y'izindi mfungwa muri gereza nkuru ya Gitega amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu hamwe na ONU ntibemerewe kujya kureba ibyarimo kubera muri iyo gereza imiryango yabo banyururu n'abashinjacyaha bavuga ko ibyo bibangamiye uburenganzira bwa muntu ni nkuru ya Eroge Willy Kaneza
Bafise inkozi zikomakomeye za mitrayeuse, ibisasu vya rokete, inkofero z'ukwikingira mu mutwe, inkinzo na vya vyuka bikoroza amosozi, gazi lacrimogene, abapolisi bari hagati y'ijana na 50 n'amajana abiri bashitse ku ibororo rikuru rya Gitega nk'igihe cy'isaha 12 z'agatondo, bari barongowe na OPPN Ayubu na komisera twara karere k'igipolisi mu ntara zo hagati n'ubuseruko Tade Birute gusa bashitse baciye bahagarikira abapolisi bubaka ku ruhome rugabura abandi bafungwa n'abanyororo 28 bagirizwa gushaka guhiga kubutegetsi munyuma abaserukira amashirahamwe ahanira gate y'akazi na muntu n'akabanyororo bagerageje kwinjira ariko ntibavyemerewe nawo mu gisata ca ONU kirahivye gate y'akazi na muntu nta mahirwe yo kwinjira bagize igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga ni hamakuru ava mu yohere rikuru rya Gitega imbere yavuga ko abo banyororo 28 binjijwe mu twumba twabonye ne bane bane basangiye akumba kamwe muri utwo twumba indwi abari imbere mu ibohero rya Gitega bemeza ko abo banyororo ariho bazokwituma bagafungurira bakongera bakaryama hanze y'ibohero rya Gitega bamwe mu bagize imiryango yabo banyororo bari baje kuraba ibiriko biraba uwo mwigemari muri bo
twe kuva kuwa gatandatu ntituramubona tumurika kumubona kuwa gatanu kandi amakenga dufise nuko twumva yuko hatameze neza
abaryango babo bafungwa barafise n'ikindi kibateye ubwoba
dufise ubwoba yuko n'ukubica bashobora kubica turazi yuko indani mu munyoro mu munyororo hariho abavuga yuko burya buzu babo bake bagomba kubashiramwo bo bashize ku bintu by'ama produits toxiques naba tokwicwa nayo masoro batokwicwa nibyo bashizayo mbe ni kubera iki babashira ama toilette bagomba kuzigirira hari ndani no kuvuga baherize ubudobo badasohoka hanze no kugira ngo bazogume ngaba byimbire ngaba batabaye bapfe umuntu aca vyimba amaguru umva amaze kuvyimba amaguru ibihimba byose bicabishikigo
amashira hamwe yigenga nayo avuga ko ingingo yo gufungira abanyororo mu twumba twabonye ne ariho nyango ryagateka kazi na muntu Pascal Rariha arongoye ishira hamwe rihanira urongozi bwiza EPL
umuntu kwaba ari kose kiretse ko abantu batataraje imbere y'ubutungane no musigushika ubutwe dufata yuko arabera muri ico gihe rero umuntu kiretse ko bo bari ko barafatira ibihano bikomeye bari bafise uburenganzira bwo kurabwa kugemurirwa nabi wabo bakababona rero twifuza ko ivyo bintu bo bihindura kugira ngo abashobora kubaraba abashobora kubafasha ivyo bafasha bakabafasha kuko batizo gufatwa rundo gushika aho umuntu umwe wese bazomenya icaha kimwe gira icarico turabona yuko harimo guhonyangwa kagateka kazina muntu
Maître Fabien Segatwa umwe mashingwa manza baburanira abanyororo avuga ko ivyakozwe ari honyangwa ry'amategeko
hari ibintu bibabaje kuko iyo umuntu afashwe naho yaba yarakoze icaha arafise amategeko agenga ingene umuntu apfungwa ntapfungwa huvyo gucyo ico kintu cyo gushira abantu muri isolement muri kasho no kuvuga n'ikintu yategerezwa gufatwa nk'igihano cyo kinacho kigihano ntikirenza amasaha 28
abapolisi 30 niyo bashizwe mu ibohero rikuru rya Gitega kugira ngo bacunge abo banyororo bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi ngo ntibave mu twumba babashizemo amategeko agenga abanyororo avuga ko umunyororo ashobora gufungirwa mu kumba ka wenyene mu minsi ya mbere 8 acinjira ibohero mu gihe cy'amatohoza canke naho mu gihe yigenjeje nabi mu ibohero naho nyene ntarenza amasaha 28 gushika ubu ubushikiranganje bw'ubutungane na parike nkuru ya Republika ntibaravuga icyo tumye hafatwa iyo ngingo yo gufungira abo banyororo mu twumba twabonye ne Eroje Urika neza Gitega ijwi rya Amerika
tunyarukire noneho mu Rwanda gusenya inzu zubakwa mu buryo bunyuranije n'amategeko mu bice by'imigi bikomeje gukurura ibibazo bikomeye ubu mu bice bitandukanye hatangiye kugaragara abaturage basa nabihebye banga guhomba kubera ko ubuyobozi bubasenyera Ishyaka PS Imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda riramagana uburyo inzego za leta zisenyera abaturage riravuga ko hakwiye kubanza kubigisha Eric bagira ubusa yaduteguriye icyegeranyo kuri iki kibazo
Uyu mu karere ka Nyarugenge mu minsi yavuba yashize yarizwaga no kuba ubuyobozi bw'ibanze bwari burimbanije bumusenyera inzu buvuga ko yubatse binyuranije n'amategeko Gusenya amazu byatangiye buhoro buhoro ariko aho bigeze biragaragara ko abaturage ubwabo bamaze kwihara mu karere ka Gasabo nabwo mu mujyi wa Kigali mu minsi yashize ababatsimbaraye ku nzu ubuyobozi bwari bugiye gusenya bavuganye na TV1 ya hano mu Rwanda
ko twamagana abagizi banabi bahemukira igihugu cy'u Rwanda nako twamagana umuntu wese wasenya inzu
ikibazo cyo gusenya kiri hirya no hino kandi kirarushaho gukara umunsi ku wundi kuwa kabiri w'icyumweru gishize mu karere ka Nyamasheke ho mu burengerazuba bw'u Rwanda ubuyobozi bw'ibanze bwagiye gusenya buherekejwe na polisi biba ngombwa ko polisi yicirashe babiri komeretsa abandi babiri Itangazo rya polisi ryasohotse rivuga ko umupolisi warashe abo baturage yirwanagaho kuko ngo bari bagiye kumutema. Ikigoye kubondera ibimenyetso ariko kigaruka kenshi ku minwa y'abasenyerwa nuko mbere yo kubaka baba batanze rusko bafite n'ibyangombwa bibemerera.
Ariko ubushobora kuza akubwira nti reka nigondagondera aka kantu yagira icyo guhereza ugacaho ukagenda undi utahaye yagaruka akayisenya. Ni ku buyobozi bw'iki gihe bumeze rwose.
Ariko iyo bigaragaye ko babibonye muri ubwo buryo ntibibuza gusenya. Madame Antoinette yankurije umunyamabanga nshingwa bikorwa mu kagari ka Gatunga mu mujyi wa Kigali.
Ukuvuga ngo uyu munsi twapanze n'ubundi kugenda tumenagura amatafari gukuraho inzu zubatswe mu kajagari zikatwihisha.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge budasiba kugaragaramo gusenya amazu afatwa nk'azamuka mu kajagari bushimangira ko amategeko agomba kubahirizwa abubaka bagakurikiza igishushanyo mbonera cy'umujyi. Madame Mukasongame ya Nyarugenge:
ndetse n'amategeko tugenderaho avuga yuko icyubatswe cyose mu buryo butemewe gikurwaho. Ndumva ibyo tubize ari yamabwiriza y'inama njyanama y'umujyi, ari n'iteka riheruka gusohoka, ari nuko dusanzwe tubize mu buryo bwo kurwanya kajagari.
Ku rundi ruhande havuka ikindi kibazo cyo kuba abubaka bagomba kubahiriza igishushanyo mbonera nacyo bacyumva mu magambo gusa nta bumenyi bagifiteho. Batuye Nyamirambo hafatwa nk'intangiriro z'umujyi, umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali.
Igishushanyo mbonera ndacyumva ariko ntabwo ndakibona.
Ubuyobozi bwa PS Imbera kuri ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, igice kiyobowe na Madame Christine Mukabunane, bwamaganira kuri uburyo ubuyobozi busenyera abaturage. Ntibushyigikiye ko barenga ku mategeko bugasaba leta kuyabasobanurira byimbitse. Madame Christine Mukabunane:
ndasaba ishyaka yuko abaturage bigishwa neza amategeko, abayobozi b'inzego z'ibanze bakayegera bakagerageza kuganira nabo. Hanyuma ikindi ni uko iyo abantu bubatse nko kuri iyi nzu ikuzura, abayobozi b'inzego z'ibanze barahari ba mudugudu ba tugari baba bakwiriye kubahuza hakiri kare kuko babana nabo baraturanye, aho kugira ngo bazasenye umuntu bamukure mu gihombo.
Iki kibazo cyo gusenya inzu zizamuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko hakoreshejwe ingufu z'umurengera mu mwaka ushize wa 2014 abanyamakuru bakibajijeho umukuru w'igihugu Paul Kagame yagitanzeho igisubizo.
Nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu. Niyo hari impamvu aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiye gukorwa ibintu ariko ahandi bazana za katapira zo azizi za tingatinga uko bazita rwose baka ahubwo hano murabitinya. N'uwakoze amakosa muramutinya ariko ahandi baraza bakamutwariramo. Tingatinga ikaze gaterura inzu n'abarimo n'iki bigashyira hari kandi byubahirije amategeko yabo bashyize. Rero icyo nemeranya nawe, ibintu byose biba bikwiye gukorwa mu buryo busobanutse. Hariho n'amategeko ahari abakwiriye gukurikizwa, ndetse ayo mategeko agahana ukwiriye kubahanwa ari uwakoze ibikorwa nabi bisenywa bikurikije ku buryo busobanutse, cyangwa se uwashenye ibidakwiye gusenywa cyangwa se uwabisenye atubahirije amategeko.
Uku gusenya gukomeje guhombya abubaka mu buryo bunyuranije n'amategeko, ari nako bihombya leta kubw'amafaranga agenda ku mirimo yombi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Dusubire gato mu Burundi. Ingaruka z'umutekano muke ziboneka mu bice bimwe na bimwe by'igisagara cya Bujumbura ziragera mu bice byo hagati mu gihugu. Abatuye mu ntara ya Muramvya baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse bamubwira ko naho iwabo hari umutekano, ngo ingaruka zibera i Bujumbura aho bukera ziri bakoreho.
Umutekano nabo biravye, urabona ko wifashe neza kuko nabo urabona ko atakibazo nake muri kuragira, kandi urabona yuko abantu bari mu kabari nk'ubugiye hagiye bariko barasoma hariya hose bariko barasoma.
Turi mu ntara ya Muramvya, komine Muramvya, zone Bugarama, aho ibarabara rya Bujumbura Bugarama bita RNA mu rurimi rw'Igifaransa rihurira n'ibarabara rica Itega hamwe n'ibarabara rija mu ntara za Kayanza na Ngozi. Turi igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zibura iminota mikeya, nk'uko uyu munyagihugu ahejeje kubivuga. Aha turi hari urujya n'uruza rw'abantu n'imiduga, buri miduga ije Bujumbura hamwe n'iyivayo. Hirya no hino yacu turabona abantu, hariho bamwe bari mu tubari bariko barivuna akanyota, abandi nabo usanga batugwi tugwi bariko baraganira hagati yabo. Turi kumwe n'abantu bakora ubuzi butandukanye, harimo abanyeshuri, harimo abunguruza ibintu n'abantu, eka ndetse n'abadandaza b'imboga. Bagira baganire natwe ku bijyanye n'ingene umutekano wifashe ngaha i Bugarama.
Bo turi kuva mwaka wa 2019 ubuze uko washabigira wegera ku muhanda
tekano nakwiye ngaha nkaje nkubumvuye gukora kazi ko kumwa datashe negere umuhana nta kibazo
ahandi muzindi ntaragiye baterama bagashita ndetse na sasita di joro saa 5 mbega ngaha kuwe kimutasa tuni nusu di joro
nikubera gahubona ari mu misozi umuntu wese ntashobora kuba bangaha kwibarabara abantu benshi nabo mu misozi cyo gituma dutayizosa
ahi bugarama ni hafi birometero 48 gusa kugira ngo umuntu ashitske ibujumbura bigiye ikora vuga inkoho cyangwa iko aravuga amagenade nubwi abanyagihugu basanzwe birabakora ko
turahomba cyane kubera nk'ibujumbura usanga batagunda kujya kesheshe usanga bandi bagumino ama business yangirika kubera bugiye bujumbura cyane twebwe nk'abigisha arabataza neza ivanye n'amakarisi usanga yugaye nk'abanyeshuri usanga ko bahomba ibyigwa bigisha bisanga bavuga bujumbura
no vuga je ko binkora ko kubera nk'ibintu bya transport mwatwe dukora mu ibarabara iyo twumvise habaye nk'ingorane araho uca wiri gudakoze
ne nk'amwebwe muri abantu biyunguruza abantu ingwane mukunda guhana zo ivanye niwe umutekano mukuri bujumbura n'iza
nuko ushobora kumanuka hanyuma ahantu uri umwanya n'umwanya akaba nk'ikintu kajisanga uduze ko nyene nta nabakiriye uduganye uduze kugira utahe mu gusa
nka twebwe biradukora ko cyane ko urabona ibintu by'ivyamwa ibintu by'imboga byinshi nibyo turima nibyo dushora ibujumbura birashobora kononeka ariko nabaye muki ibintu bigaca bifatwa ari ababituguriye
nga nk'ibujumbura ntawe bavuga ko kidatekanye kuko ngiye mu Kamenge ndagaruka amahoro ngiye muri ville ngaruka amahoro hama ari ya makaratie nkuko umukuru w'igihugu yavuze yuko ubuzote ntambara izohera mu rugwe igahererayo ari yuko bama bazugara n'ibisanzwe
umvise yuko kumbure naho mutayi bujumbura bishuka sanga ibiko ya bujumbura yakoze ko muri hanyagihugu batoya mwosabiki
kosaba gusa ko umuntu we ariko arahunganya nk'umutekano yobireka kugira ubuzima bw'igihugu bubandanye bumeze neza
kosaba ko bokumvikana hagati ya kubera abifana babisangiye umwana umwana kudukira mu gatwebwe kwirwe umutekano wacu rakuye mu gatuzishikwa n'umwana umwana batwosaba ko abifa bo biheza nyine bikahiruko nyine
twe turabanyagihugu bato bato nitwe twamata tuba turi mu bantu bama bamererwa nabi cyane ko atahantu tuba turigeza nico gituma abantu bari heje boraba bakaja hamwe bakumvikana bakaza tukubaka igihugu mu gihe twebwe twe bama bakenera misi yose
ibukarama mu ntara ya Murambya Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Thomas Kamirindi hagiye kubagezaho amakuru ya siporo n'imikino.
Mwaramutse neza. Muri iki kiganiro turavuga muri make ku gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cyo mu 2018 naho president wa FIFA Sepp Blatter ashobora guhagarikwa by'agateganyo amezi atatu. Ikaze mu kiganiro cya siporo n'imikino. Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cya 2021 kizakinirwa mu Burusiya mu 2018. Amajonjora yaraye atangiye ku mugabane wa Afrika. Uburundi bwagiye gutsindira Seychelles iwayo igitego kimwe ku busa. Kenya yaragiye itsindira Maurice iwayo 5-2. Tanzania yatsinze Malawi 2 ku busa. Naho Comor na Lesotho baguye miswi ubusa ku busa. Umukino wa Sudani y'Epfo na Mauritania wo wahagaritswe ku munota wa 10 gusa n'imvura nyinshi cyane yaguye Juba. Amakipe yombi afite igitego kimwe ku kindi. Uyu mukino urasubukurwa uyu munsi mu murwa mukuru wa Sudani y'Epfo. Imikino yo kwishyura izaba kuwa kabiri w'icyumweru gitaha ku itariki ya 13. Uyu munsi kandi Sao Tome irakina na Ethiopia. Naho Guinea-Bissau irasura Liberia, ejo kuwa gatanu Somalia izahura na Niger, naho Gambia izakina na Namibia, Djibouti yo izakina na Swaziland. Mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru, Afrika yohereza amakipe y'ibihugu bitanu. Ijwi rya Amerika, siporo n'imikino. Muri FIFA, komisiyo ishinzwe kugenzura imyitwarire iteraniye i Zurich mu Busuwisi ku cyicaro gikuru cy'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru kuva ku wa mbere kugera ejo ku wa gatanu. Ejo ku wa gatatu, urwego rw'igenzacyaha rwa komisiyo y'imyitwarire rwasabye urwego rw'ubucamanza rw'iyo komisiyo guhagarika perezida wa FIFA Sepp Blatter ku mirimo ye by'agateganyo amezi atatu. Urwego rw'ubucamanza rwa komisiyo arirwo rukiko nyakuri rwa FIFA ruyobowe n'umucamanza w'umwuga wo mu Budage Hans Joachim Eckert. Urwego rw'igenzacyaha rwa komisiyo y'imyitwarire rwa FIFA rwatanze icyifuzo cyarwo ruhereye kuri anketi ubutabera bw'Ubusuwisi burimo bukora kuri Sepp Blatter bumukekaho ibyaha bya ruswa. Muri ibi birego, umufaransa Michel Platini, perezida wa UEFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burayi, akekwaho ifatanyacyaha. Nawe komisiyo y'imyitwarire ya FIFA iteraniye Zurich igomba kumufatira ibyemezo. Kimwe n'uko igomba gufatira imyanzuro umunyakoreya y'epfo Chung Mong-yeon, nawe aregwa ibyaha bya ruswa. Bose uko ari batatu, Blatter, Platini na Mong-yeon, bahatanira umwanya wa perezida wa FIFA mu matora ateganijwe ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kabiri k'umwaka utaha, kandi uko ari batatu nibo bahabwa amahirwe menshi muri aya matora. Baramutse bahagaritswe by'agateganyo na komisiyo y'imyitwarire ya FIFA, byaba ari inkuba ikubise kuko byahindura isura yose y'ayo matora. Hagati aho, nk'uko amategeko agenga FIFA abiteganya, Sepp Blatter aramutse ahagaritswe ku mirimo ye, umunyakamerun Issa Hayatou, perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF, niwe waba perezida wa FIFA by'agateganyo, kubera ko ari we vice perezida wa FIFA umaze igihe kirekire muri uyu mwanya kurusha abandi ba vice perezida bose ba FIFA. Umusuwisi Sepp Blatter w'imyaka 79 y'amavuko ayimazemo 40 akorera FIFA, irimo 17 ari perezida wa FIFA. Uretse we ku giti cye kandi, abandi bategetsi ba FIFA batandukanye barimo barakorwaho anketi za ruswa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubusuwisi. Inshuti zacu, ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Kani yari yose nta ukwiye kwigira sinda bibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara na rumwe afise mu matata
tubaraba twikendera ngukona twe tutabyaye.
Ladies and gentlemen,
save the children.
Akona kaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Alphonse Ndayikengurukiye agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Inshamake y'amakuru twashikije nuko Hillary Clinton adashigikiye na gato y'amasezerano y'ubudandaji perezida Obama yumvikanye n'ibihugu 11 bikigije bahari Pacifique. Amasezerano avuga ko yatanguye kwanka igihe yari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire. Perezida wa mbere w'Ubudage Angela Merkel na François na perezida w'Ufaransa François Hollande munama barimo ku munsi wa gatatu i Strasbourg barahamagarira ibihugu bya Buraya gusenyera ku mugozi umwe bakagerageza gutahura kumwe ibibazo by'impunzi ziriko zirahungira mu bihugu 28 bigize iryo shyirahamwe. Perezida Barack Obama ku munsi wa gatatu yarasabye imbabazi ishyirahamwe Médecins Sans Frontières.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikro. Mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro byacu birakomeje, mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira
Kira
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ugushigikira abantu bageze mu zabukuru mu kibano kurashobora gutuma bagira amagara meza. Aho ni mu buryo babayeho no mu kubama hafi mu kibano ku rugero rushimishije nk'uko icegeranyo cha OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi cyabishyize ahabona haraheze imyaka ibiri. Muri rusange abantu bageze mu zabukuru bama bafise ingorane zimwe zimwe nk'iz'ubumuga hamwe n'indwara zo mu mutwe. Kubw'ivyo igisata Institute for Health cyo muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika gihanura imiryango baturukamwo kubasuzumisha kenshi kugira bagumane amagara meza. Muri Afrika ukubaho kw'abageze mu zabukuru kuracara inyuma na cane cane mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Imvo n'ubukene buhanze imiryango. Iyindi mvo ni impfu z'abakiri bato bofashije abavyeyi babo biturutse ku ntambara hamwe n'ibiza z'indwara bikunda kwibonekeza muri ivyo bihugu nk'uko kaminuza y'abakatolika y'i Louvain yo mu gihugu cy'Ububirigi ibimenyesha. Vyongeye amareta nategekanya uburyo bwo gukoresha mu bijanye no gushigikira abageze mu zabukuru. Ivyo bikava hanini ko yibanda mu gukingira abana n'abakenyezi bibungenze nk'uko BAD ibanki ya Afrika yitaho iterambere ibivuga mu cegeranyo cayo co mu 2011. Ibintu biruko mu gihe abasaza bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bataramba cyane ugereranije n'abo mu bihugu biteye imbere. Insiguro iz'imbere nuko ibijanye no kuvugwa kwabo kukiri inyuma nkuko UNFPA ishami rya ONU gitaho igurirana ry'abantu ku isi ribimenyesha nkuko muvyumva mu kiganiro cacu kira. Cuno musi turabira hamwe ibijanye no gushigikira abageze mu zabukuru mu kibano. Kuri mikro muri kumwe na jewe Ala Eve Birankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Ganiro chachu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara cha Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutugira uko twoshigikira abageze mu zabukuru mu kibano cacu kugira bareme. Ruganira na mugenzanje Haisal Liliane Inamahoro.
Ubu umuntu abaha iteka aha umuvyeyi wiwe kujya nabo batureze tukiri bato tugashobora tugeze urumva bona ko natwe twobaha iryo teka mu nguvu nke zabo magara make yabo ubu tukabitaho.
Kubashigikira cyane cyane ngo ubashyira mu mashyirahamwe mato mato n'atamvu bagifise byotuma ku bigo by'ubuvu bakaja hamwe kundi bakaja hamwe ahantu byumviye nshobora badashoboye bakakibwira abagishoboye bagashobora gukora bonyine.
Umuntu ageze mu zabukuru asubira ibwana
nuko mwitaho rero wozo amufasha na cyane cyane mu ngaburo mu gihe akeneye nko twafungura
bamuba hafi katumushikiriza.
Nimba uri ruguru ukashobora kumuvomera utuzi ugashobora kuraba ko yaronse icafungura ugashobora kumuzanira udukwi agacana agacana kota ukamufasha.
kutabata munu, kutabasudu gura, kutubanu mengo barasha jen hachwa kimanze, imhanuroza watulacha zikeneye.
Umuntu ageze mu zabukuru ashigikiwe bikwiye mu kibano kumurinda gufatwa n'ingwara zinyuranye izo nazo ni nk'iz'umutima cancer hamwe n'iz'uguhema nabi nk'uko inkuru dukura mu buvuzi zibivuga ukwihereza ifungurwa zikwiye kandi zo mu migwi yose ni ngirakamaro mu kugumana amagara meza ikindi ukwinonora imitsi hagati minota 15 na 30 byo kubahirizwa ku munsi nk'uko ishyirahamwe OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi bibihanura kukaba nkako bibangirakamaro mu bukomezi bw'amagufa kuko ataba gifashwe n'ingwara nka osteoporose nk'uko OMS ibandanya ibimenyesha ikindi cy'akamaro no kwinezereza nko mu gutamba canke ibiyago bituma bagumana umunezero n'icizere c'ubuzima bwiza ico dukwiye kumenya nuko umuntu wese arenze imyaka 60 abari mu mugwi w'abageze mu zabukuru kugira ngo twumve neza ibijanye no gushigikira abageze mu myaka y'izabukuru tega matwi inkuru mugenzanje Haisa Liliane inamahoro yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura
tewe na pulse kubami rumva sino bangimenye iyo myaka
abantu bageze mu zabukuru bafise ingorane nyinshi zijanye no kubaho atwovuga nko kubura uburyo bwo kwivuza iyo bakitswe n'amagara nkuko bamwe mu bari mwishiramwe ryo kwiteza imbere ry'abakenyezi ryo muri commune Kinama abaniki babitwiganiye amajamba dahagacira bageze mu busaza atuma bamana umubabaro Pioneta ndiho kubgayo umutamakazi w'imyaka 75 amenyesha ko ababazwa n'amajamba abana biwe bamba bamubwiye ajanye nuko ataca kimaze ukutitabwaho umujyango n'indi ngorane inkurikizi ni nko kubura ico bafungura nkuko bimaze gushikira amasenge Angelina
ntuzwe n'umuzukuru kagira umugore abantu ntibanganye umutima nukuri haraho ndaburara nkabwirirwa ntabese
kamere ko gushavura kubageze mu zabukuru gatuma abo mu kibano batorohegwa vyongeye ukwibagiraho baba babitsi ikintu navyo nyene ntivyorohereza abo mu kibano nkuko Sandrine Nahimana umwe mu bafisi umusaza mu mujyango abamwo yabitwiganiye ukwidoraguza mu byo bafungura n'indi ngorane kuba batunze kubwa Maragarita banjya tuyaga atunze ugeze mu zabukuru bisaba kubiha nganira uwo muvyeyi abagereranya n'abana bato
arakugora nyene nko kugize ati ngiye muri acabona ko namutaye
bico giye cagira nyene
arashakura nyene
ugusegereza nimwe mu ngaruka mbi z'ukutitabgaho kubageze mu zabukuru ku ruhande rumwe bikomoka ku miryango bavamwo ikenye kurundi ruhande n'ukutitabgaho na leta atwovuga nko kutabatunganiriza mu bijanye n'amatati y'amatongo na cane cane kubahunguka bava mu bihugu bibanye nkuko bivugwa na Furera Jean Elise ndiho kubgayo arongo ishiramwe gishinze guharanira gateka kabageze mu zabukuru ukomoka mu mujyango n'indi ngorane ikunda kubashikira ivyo bikunda gushika mu gihe bahohotewe n'abana babo babasaba kugurisha ku nguvu amatongo kandi ku giciro gito nkuko Georgette Mahwera arongo ishiramwe ryo kwiteza imbere ry'abakenyezi abaniki abimenyesha muri rusangi abageze mu zabukuru ukubaho kwabo bakubona mu gusegereza Yozofina afata uko biri avuga ko yavutse ku ntwaro ya cami asavye indaro mu bagenzi avuga ko yaba nawo amagara yo mukundira yoja mwibarabara gusabiriza nk'abandi
yewe nabuze amaguru yo kugenda ngo sikiye basega nanze gusega nanze mba naragiye gusega
ibigo byo gufasha abageze mu zabukuru ntibihagije ugereranije n'igitigiri cabo tumenyeshe ko mashiramwe afasha abasaza arayabigenga hamwe nabihebeye imana amakuru duhabwa n'ishiramwe gishinze guharanira gateka kabageze mu zabukuru amenyesha ko mu Burundi haharugwa abashika ku 600,000 by'abageze mu zabukuru Georgette Mahwera arongo ishiramwe abaniki araneguru kudafatwa mu mugongo na leta naho biruko Joseph Ndayisenga umuyobozi mukuru mu bushikiranga ubushikiranganji bwo gushigikirana akamenyesha ko batanga amafaranga 190,000 vy'amarundi ku mwaka ku kigo gitunze abo basaza umubikira mama Koreta Murimbane arongoye ikigo Sainte Elisabeth kiri muri commune Rohero amenyesha ko ayo mafaranga angana nayo kuriha amazi n'umuyaga nkuba bakoresheje amezi abiri gusa mu mashirahamwe y'abakenyezi bo mu gisagara ca Bujumbura bagerageza gusanga bageze mu zabukuru mu mihana yabo babashiringe mu twumvirize Georgette Mahwera arongoye ishirahamwe ryo kwiteza imbere ku bakenyezi ryo mu kinama abaniki
bari no mwishirahamwe tukaba utuntu duke bashoboye gukora ku bakibasha abatakibasha nabo tukabasanga imuhira tukaguma turi kumwe nabo ku buryo atamuntu yoza amuci impande kuko abazi ko tuhari tuca tumuhagarikira nta nabagira neza tugifise kugira tubandanye tubafasha nawe agira amagara
abo twayaze mu bageze mu zabukuru basaba ko hashigwaho ikigega kibafasha hamwe n'ishigwa mu ngiro ry'amategeko abakingira
Igwizwa ry'ibigo vyakira abageze mu zabukuru n'inyishu ibereye na cane cane kubava mu miryango ifisa mikoro make umugambi mwenuyo wafashije isinzi ry'abantu bo mu gihugu cy'u Faransa kwama bashigikira abageze mu zabukuru nkuko ishira hamwe gitaho amagara y'abantu OMS ribimenyesha vyongeye ugukorana kw'abajeje intwaro n'amashira hamwe yitaho abageze mu zabukuru gutuma ingingo zo kubashigikira zifatwa amazi atararenga inkombe akarorero ni mu karere ka Casablanca mu gihugu cha Maroc hashizwe umugwi ujejwe kuja mungo kwirabira idonido gimibereho y'abageze mu zabukuru nkuko biri mu cigwa cakozwe n'ishure kaminuza Asani wa kabiri ryo muri co gihugu cha Maroc vyongeye amategeko yubahiriza abageze mu zabukuru yoshingwa akanakurikizwa ukaba nkako niho ikibano cotahura neza ko ari abantu bagifise ico baterera mu buzima bwo mu kibano nkuko ico cigwa cishure kaminuza Asani wa kabiri kibandanya kibimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no gushigikira abantu bageze mu myaka y'izabukuru tega matwi ikiyago twagiranye n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bujejo gateka kazina muntu imibano n'iterambere ridakumira Joseph Ndayisenga aganira na mugenzanje Kaisali Liliane inamahoro
Joseph Ndayisenga ndabaramukije
Baramutse neza
Mwotubwira igituma ata kigo c'igihugu citaho abageze mu zabukuru gihari
Carigezeho cyo kumubone ariko ico kigo cyagiyeho mu bihe vya 80 ariko nimba umuntu yagiye ageze mu zabukuru ubu nta bakiriho imvo nyamukuru ni yuko ntumbero ya leta ari yuko twogarukana wa mutima wo gushigikirana aho ubugeze mu zabukuru kuva na kera narindi yashigikirwa n'abana biwe n'abuzukuru biwe
bisigura yuko mudategekanya gusubira kuguruza ikigo nk'ico onye gikurikira abageze mu zabukuru
twe dutegekanya yuko twabafashiriza mu miryango yabo ariko birumvikana ko hari habo byoshi kugasanga kombure nta miryango bafise kombureho nabaza bahunguka ugasanga ntazi niyo yari yajava abona bo tuvuga tuti umuntu yofumara aba ikigo kiba gisanzwe kihari agacyafasha ashigikira ico kigo ariko mu ntumbero ya leta by'ukuri twumva igihambaye kurusha ibindi ari uwo mutima wo gushigikirana
uwo kwibaza yuko mwatereranye ico gikogwa amashirahamwe y'abigenga yoba yihenze
yoba yihenze kuko wofata abageze mu zabukuru uko bangana ibyo ari byose wosanga ayo mashirahamwe atanicijana iri kirafasha byumvikana ko abafashwa benshi usanga kumbure bariko bafashirizwa aho basanzwe baba
hariho abibonekeza abageze mu zabukuru bariko barasabiriza mbega mwebwe nk'ivyo mubibona ari bisanzwe
dukoranye n'amakomine muri uyo mugambi w'igihugu wo gukingira abanyagihugu twokora ibishoboka kugira ngo bave mu ibarabara hanyuma tubashigikirire mu miryango kuremesha abageze mu zabukuru cyategezwa kuba igikorwa cy'umurundi wari we wese kuko n'abavyeyi bacu hanyuma ko wawundi ati bataturiye imvanda natwe ntitubagimve
Joseph Ndayisenga ndabashimiye
ye murakoze
Icaremwe saje inyuma y'ibindi byose
Arakoze Haisali Liane ina mahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira amate gato mukumviriza akaririmbo kumuririnzi Ngabire gahayagiza umukenyezi Sabariko ratumbiriza ko ikiganiro ari kira cijwe rya Amerika. Uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ingene twoshigikira abantu bageze mu zabukuru mu kibano. Gwaruka ntimurambigwe. Gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutubire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Umuntu ageze mu zabukuru ni kuva ku myaka ingahe?
Ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu ivuga yuko umuntu ari mu zabukuru ari kuva ku myaka 60 uduka. Mbaza ndakwishura.
Hamba vuyo kuraba imyaka mugira amenye yuko umuntu ageze mu zabukuru hari bindi babisunga kugira amenye yuko umuntu ageze mu zabukuru
tubiravye muri iki kinjana cubu twovuga ibintu bibiri nyamukuru hari abantu bakwiza imyaka 60 canke irenga bagikomeye bafise amagara meza mbakura ibikogwa vya misi yose atakibazo na kimwe no kuvuga akaja kurima akikorera ibintu biremereye agatwara imodoka kuko abagikomeye kandi agifise amagara meza uwo numugwi wa mbere ubwa kabiri hari nabandi aho iyo myaka bayikwijije bayishikana ariko bameze gusaza bakwijije imyaka 60 ukabaha imyaka 80 kubera ubuzima babayemo ukuntu bifashe mu buto bwabo ukuntu indwara zo bazara abashindikaje iyo umuntu yifata nk'umuntu ari mu zabukuru kandi akiri mutoya nuko ari we nyene ariko kamere kiwe ari amagara make kimutuma yifata uko onye mbaza ndakwishura.
Mbega hawa hariho wabahinga chanti chigu wabantu wiga ugira ngo wige kukulikira na wabantu wakudza wageza muzabukuru.
Ego chane hara wabahinga bano unoswe kukulikira na vya wabantu wali muzabukuru chane chane imibereho yabo change abakulikira na ingwara zijanye na wabantu wali muzabukuru.
Gwaruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Turevye umuntu ageze mu zabukuru na cane cane urabiye mu kibano usanga umuntu afatwa nk'umwana cane cane arahindura imyitwarire yiwe ugasanga hariho ibintu byinshi by'umuntu akuze atera aheba agasubira kuba nk'umwana. Je cyaka kumenya igituma
iyo umuntu ageze mu zabukuru nuko imyaka iba itari mikeye kandi muri uko gukura kwiwe ni bya bice bigize ubwonko birakura bigasaza iyo bijya bice byo nonekaye nta kibisubirira ha usanga rero umuntu arwaye ingwara zijanye n'ibyo bice ugasanga mbere muko gusaza kwiwe n'ibyo bice by'umwugonko bwiwe biko birasaza munyifato ziwe yifata nk'umwana. Mbaza ndakwishura.
Nshaka kubaza hoba hariho uburyo bwo gukingira abantu bageze mu zabukuru mu gihe cy'intambara cyangwa mu gihe hari imishamirano mu gihugu?
Ego cyane hari inzego zijeje gukingira abana n'abasaza aho abana n'abasaza bafise ikibanza gikomeye kuko babitwararika cyane gose mu gihugu mu bisanzwe hategeze ko hari inzego zijejwe gukingira iyo migwi y'abantu.
Thank you. ikiganiro nikira cijwe rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kizo bibazo
mbaza ndakwishura
Uta uyo umuntu ari muzabukuru keshi arakunda kugomba abantu bamuba hafi nashaka kubaza ico bivako
keshi arakunda kugomba kw'abantu bamuba hafi iyo umuntu ari muzabukuru arakunda kwiyegereza mu abantu kuko hari udukoga duto duto abatakibasha mbere usanga bimugora kuva hasi ngo yihereza kanu ico gituma abakunda kuba afise abantu ari hafi azaratuma bamufasha kwa tuntu nkenegwa abakeneye kugashowe kubaho
mbaza ndakwishura
Niko mbaza umuntu yubagize muzabukuru n'umuntu usanga dufate yarasoye nk'abana biwe bose
umuntu muzabukuru umumva ko nawe imyaka ibiri hejuru ariko umuntu niyo vuga ko yagize muzabukuru yarasoye abana biwe kuko rasho gusanga yaragiye kubaka ugwiwe akuze afise abana ke batoyi ariko muri rusangi uravye mu myaka y'abadukurira bubaka kirikare aho usanga iyo myaka 30 ayigera afise abuzukuru hana bayigera ko bafise nabuzukuru bivana n'ibintu bitandukanye aho yubakiye ariko muzabukuru umuntu abakuze
arakoze muganga Anita Munyana kwizo nyishu ahayugwaruka n'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo gahayagize umuvyeyi kumuririnzi Gabire abanywanyi bacu Gerard wo mu Cankuzo yatwandikiye avuga ati fisi ingorane zo kubabara mu nda nkaguma shaka gukoyora abandanya avuga ko yivuje biranka abazuko yo bigenza muganga Anita Munyana gira ico mubwiye uyu munywanyi wacu Gerard
Gerard yaba rivujije bikanka no guhanura yuko wogena kuri babaganga banonosoye ivyerekeye uruhago ukagenda ukamuraba ukamudondorera ikintu babara ikintu wiyumva azoheza gufashe
Turashimiye umunywanyi wacu Gerard twizera ko anyuzwe n'inyishu ahawe na muganga Anita Munyana nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga insiguro ku myibutse y'abasokuru uno musu uvuga uti inyana igira amaso manini ariko ntiyibonera bikubwiye iki
ni kuvuga n'ubu dufate nk'abantu bakuze bageze mu zabukuru baguca bakenera rero ugwaruka babaha ivyimviro nabo babishire mu ngi
bikubwiye iki
inyana igira amaso manini ariko ntiyibonera jewe mbigira nuko umuntu akiri muto tuba tumva ibintu byose twabikora ariko ntitubona ukuntu twabikora babandi bageze mu zabukuru bo barabona ukuntu babikora ariko nabo ntavyo bashoboye ni kuvuga rero twebwe babandi niwe duca twisunga bakadubwira bati ibintu bigenda kunuko tugaca tugerageza kubishira mu ngiro
bikubwiye iki
inyana nibaza ko ari kubigereranya n'umwana urumva nabo bantu twita ko bageze mu zabukuru nibaza ko nabo nyene dukwiye kumviriza impanuro zabo turakuze tubona umwe ngo turakuze mu gatuguma turi abana babo baguma ari ababyeyi bacu
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Uno musi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingene twoshigikira abageze mu zabukuru mu kibano. Shimiye Haisa Liliane ina mahoro yafashije gutororokanya majwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu gwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri 68 319 151 canke kandi kuri 75 904 971 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Ariki sharafura rategeka araserukira igihugu.
Mariam wa Mariam
sabge shikandi no mu kigo general zanakumvise
ukama wanje wacari muri ivyo nokuri nimba utagenda
ngenda he niko ndasorongora uduharage shiri nkono kuziba nce nigira kuri miyo mu rubanda maweg
aho nokurugira uvuge yuko utazi yuko tugiye gutora abagize komite y'umugambwe
none ivyo twebwe biturabo kwiga harabagore wabonye baje kuniganira ivyicaro vya politique ndakwisabye
Maria uti nibituraba
eka
biraturaba nyene kuko muri politique uburenganzira bwacu burangana n'ubw'abagabo mbere jewe ndi mubitoze aha narinzi kuza kumijwe yawe
ngweki jewe ndaguhijwe ishwe mama wanje ntunkwegere nk'ubuhonye ne wa mugabo yoseruka sanga uri kunyinjizamo politique norara ku rusambo
benone agateka kacu tutagaharaniye mu kugira uruhara mu bya politique tuzogahabwa nande tufise uburenganzira bwo gukina politique kuri kwami
aha no kurutambesha uragiye kwitoza muri komite y'umugambi
aha
inkoko kazi yubahuka ibiki sake zitabuje
yo ivyari magera byarageruye mbwire Mariam n'abandi bumvireho kugira uruhara mu bikorwa bya politique n'uburenganzira bwa muntu wese yaba umugabo cyangwa umukenyezi.
Ako na kamo mutewe na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Hasta la victoria siempre ni mutsuzi manabaye mu handi mutabira intambara ni n'inkon tabira hasta ibyo nabonye biruta ibyo nize vise doktora y'ubuzima bwo mwisite manura mu bashya nkuga desmonte tu simbe nka Thomas Beatty stare fyatu fyatu harabarondera itunga mu maraso y'abantu bakibagira ku butunzi bwa mbere ari ubuntu warakoze mana we utangutegya utampaye ubutunzi bw'amatu n'amafaranga ubutunzi bw'ubwenge n'inkomezi z'akaga ubereye amashimwe mushikiye igihugu cyanjye Burundi mu biganza byawe ukirokore nka Daniyeli mu bwobo bw'intambwe namunsi urenga atakiziga mana yo mu ijuru sinzi ukuntu idarapo yacyo iguma iri hejuru dukeneye igihugu cy'umutekano na ngere ay'imfubyi n'amayibobo bahabwa agaciro dukeneye igihugu kigaragura mosozi twibagire intambara n'ubuzima bw'impunzi tubane nka kera ururushe tuzugwe ntiturebeka n'inkwi ku ngata z'imisumari umubanye w'umuryango ndukirira n'imirongo dufashanye mu marushwa ndombane tugihema n'ikiziga n'umuntu nawe kitabiri yashyo amahoro n'umutekano birambengisabisho amen
baba yetu liye juu mbinguni tunakukabidhi nchi yetu baba weke mikononi mwako hudumisha amani na upendo ndani yetu baba Jehova je mweza amen baba
arabafisi mitima itagirigo mwinzara bichanguru yoya rutatituba ni mvura uwanga gakura abagumutavu kandi na uzi vyejo nga adresi yurufu ok abisha bandi wabahoye ubwoko abisha bandi wabahoye amatongo abisha bandi wabahoye imigambwe abo bose igihugu kintu kicuya n'amaraso y'abatishoboye manura shira hera incungu zatwitangiye nako zitagize kugira ngo umurundi aheme naho tashi wose nk'ibariyeri indege mu kirere umutekano warugeze ku ntambwe iteye igomwe impunzi ahiritse tubungabunga ubumwe n'ubudandajira vya turaba imbere tudahindukira nk'uwanditse wa bibiliya umwasi w'uburundi yinyegeje mu barundi nazo jyabona nk'umwana wa patiri dukora ivya byinshi tuba amasengero menshi tumwemukira imana tuba hagati y'imisigiti umwobo w'imbeba twawuzi ibijya umukeke duhinda abazungu kandi umwansi ari twebwe sigira duhonya abarozi bakaroga namwe
Nusha kurundu givi tiga
Data mana rusumba vyo se Turashkriti giyugu chachu viganza vyawe Kilokore mukoro koe danieri mukoro guinamge Tuvisenze mukamat kwize Turasi kwa taki kunanira
Yarushe agize ngo araruhutse bamurukije bisasu n'amagrenade ni byiza kubuwanyuma mu bambere ukubuwa mbere mu banyuma hasta la victoria siempre udafise ubwenge kenshi ashimagwiwe ndazi ku isi nzima twese twasaze ibidutandukanya n'imivuzo gusara
mukombozi dutandukanye gute
harabasara bambuye